Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio 18 muri kumwe nange Edi Rwema ikaze mwese makuru yacu yo kuri isaha ku rwibutso rwa genocide rwa Nyanza mu nkengero z'umujyi wa Kigali kuri uyu wa kane ushize hashyinguwe imibiri igera kuri 200 y'abantu bishwe mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994.
Harimo papa ariko akabamo na mukuru wanjye nakurikira Goriva cyane mikindi nuko nzi ko mama ari mu batwitswe.
Uwo ni Karine Karambizi, n'umwe mu babuze ababo n'umuryango we mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda barayi bashinguwe. Iyo nkuru n'izindi zirimo izivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cy'Ubusuwisi, aho i Geneve hamaze gutorwa umwanzuro wo kongerera itsinda rishinzwe gukora iperereza ku byaha byakorewe mu gihugu cy'Uburundi. Iryo tsinda rero ryongerewe igihe cy'umwaka, ni nyuma y'amatora y'abagize akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye. Abatoye ko ako kanama kongererwa igihe ni 23, 13 barifata, hanyuma ibihugu 11 bitora oya. Twabwira ko igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu bike bya Afurika byatoye ko ako kanama kongererwa igihe. Andi makuru avugwa hirya no hino ku isi reka tuyagizweho na mugenzi wacu Aloyz Bigirimana.
Urakoze Edi, tuyahere kuyavuga muri Nigeria. Abantu batandatu barafuye ejo ku munsi wa kane igihe imodokari barimwo yaca ku gisasu cyari cyatezwe mu kuzimu mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya Borno. Iyo modokari yunguruza abantu yaciye kuri ico gisasu bakeka ku cyatezwe n'abakora iterabwoba baba barondera gutega abasirikare baba bari mu bikorwa byo gukizura mu gasagara ka Kamuya mu buraruko bushira uburengero bwa Borno, nkuko byashikirijwe n'umukuru w'umurwi w'abarwanyi Mustafa Karimbe. Mu nyuma yaho gato ku munsi wa kane nyene ku mugoroba, abo bakora iterabwoba barahagaritse bisi hafi y'agasagara Maza banyuruza ingenzi 10 nkuko Karimbe yabandanije abishikiriza. Igihugu cya Sudani jo ku munsi wa kane cyategetse kugara imbibe zacyo gihana na Libya hamwe na Repubulika ya Centrafricaine kucyo cyise kwari imvo z'umutekano, byatangajwe n'akanama karongoye igihugu. N'ingingo ya mbere nk'iyo ifashwe kuva Omar al-Bashir akuwe ku butegetsi. N'ingingo yafatiwe mu nama yabereye i Niala, ni ku murwa mukuru wa leta ya Darfur y'umanuko, nk'uko byashikirijwe n'ako kanama nyene. Mu myaka iheze, ibinyamakuru muri Sudani byatangaje ko benshi mu barwanya leta baturuka mu ntara ya Darfur bajabuka muri Libya kwisuganya mu bya gisirikare, abandi nabo bakiyunga n'igisirikare cya Khalifa Haftar asanzwe arwanya leta ya Libya. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarifatiye mu gahanga abashinga amateka b'abademokrati hamwe n'ibinyamakuru byo muri Amerika, yongera ashavurira abategetsi bo muri leta yiwe bafashije uwashize ahabona ibyo yakoze byo gukoresha ububasha nk'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite. Yagarutse i Washington ejo ku munsi wa kane inyuma y'iminsi yari amaze i New York mu nama ya buri mwaka ihuza ibihugu bigize ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Yatahutse ku munsi nyene komite y'akanama nshingamateka ikurikirana iby'iperereza yariko irabaza umuyobozi w'ikigo kijejwe iperereza muri Amerika ku cyatumye leta iteba kurungikira Kongere ya Amerika ibyavuzwe n'uwashize ahabona ibyakozwe na Trump. Trump yagirizwa ko mu kwezi kw'indwi itariki 25 yaterefonye perezida wa Ukraine amusaba gutoza kuwahoze ari vice perezida Joe Biden n'umuhungu wiwe kugira bimwononere gutsinda amatora yo mu mwaka uza 2020. Ikigo cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kijejwe kugenzura ikoreshwa ry'ubumara bwa nikleyere gishikiriza ko Iran yatanguye guhingura ubumara bwa Iranium mu ku rugero ruhanitse, kandi kwa ruguca kubiri n'amasezerano yumvikanyweko n'ibihugu rutura ku isi. Raporo yasohowe n'ico kigo yabonywe n'itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa na Reuters ryo mu Bwongereza, yavuze ko Irane iri kwikoresha ubuhinga buhanitse ku kigo cayo cahitwa Natanze, kandi ko yongereje umurindi kurusha kare. Umuvugizi wa leta ya Irane Ali Rabiei yashikirije kuri televiziyo kuwa gatatu ko Teherani ihumurije impande zasinye amasezerano yo mu 2015 kwitariko irahingura ibirwanisho vya nucleaire, kandi ko yemeye kugira icihinduye igihe leta z'umwe za Amerika yogaruka mu masezerano ikanafuta ibihano yafashe. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu ejo kuwa kane yaratanguye gushinga leta nshasha y'ubumwe inyuma y'amatora yo mu kwitariki 17 z'ukwezi kw'icenda atawabashije kuyatsinda. Ibi bikozwe mu gihe umugambwe wa Netanyahu Likud warushijwe intebe imwe n'umugambwe Bleu et Blanc wo bari bahanganye mu matora. Perezida Reuven Rivlin wa Israeli ku munsi wa gatatu yahaye Netanyahu mahirwe ya mbere yo gushinga leta. Rivlin yafashe iyo ngingo amaze kuganira n'iyo migambwe ibiri ku gushinga iyo leta y'ubumwe.
Arakoze Alois Bigirimana utugeje amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika, twumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, aho ni ku mugoroba. Mu gitondo twumvikana kuri metero 25.31 na metero 41. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba n'ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru avugwa ku karere. Abarundi batuye mu gihugu cy'Ubirigi uyu munsi bazindukiye mu myigaragambyo hanze ya ambasade y'igihugu cya Tanzania. Barasaba leta ya Tanzania kubahiriza amasezerano mpuzamahanga arengera impunzi. Ni nyuma y'uko icyo gihugu gitangaje ko guhera tariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi kizatangira kwirukana Abarundi bahungiye muri icyo gihugu. Kuri telefoni ndi kumwe na Madame Juliette Nijimbere, ni impirimbanyi y'uburenganzira bw'abana n'abagore, akaba kandi n'umwe mu bateguye iyo myigaragambyo. Madame Nijimbere, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Uyu munsi mwazindukiye imbere ya ambasade y'igihugu cya Tanzania, icyari kibajyanye n'iki?
Icyatujanye imbere y'ambasade ya Tanzania kwari ukwerekana akababaro dufite ku ngingo igihugu cya Tanzania giherutse gufata yuko kuva itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi izotahukana impunzi z'Abarundi bari mu nkambi zo muri Tanzania ku nguvu. Kumva rero iryo jambo ryashikirijwe n'abategetsi bo muri Tanzania, twebwe byaratubabaje. Twaje kwerekana umubabaro, twaje kubereka yuko Tanzania camye ari igihugu kibanyi kandi camye cyakira impunzi kuva imyaka n'imyaka, impunzi z'Abarundi atari uno munsi bo kwiyumvira gutahukana impunzi ku nguvu, kuko ntibigeze bazitahukana muri kahise ku nguvu zagumye zitaha kubera zumva uburenganzira bwazo bwubahirizwa.
Hanyuma se kuri mwebwe niki mwibaza ko ari cyo cyateye kuba Tanzania nk'uko wari ubivuze nibwo bwa mbere igiye gufata icyo cyemezo cyo kwirukana Burundi Abarundi bose bahungiye muri icyo gihugu, mwibaza ko impamvu ibiri inyuma ari iyihe?
Impamvu ntabwo tuyizi. biragoye gutora impamvu mu gihe zitavuzwe neza zitateguwe neza. Icyo gusa twumvise nuko Tanzania igihugu cya Tanzania kivuga ngo amahoro ni yose mu Burundi. Ariko twebwe turaze ivirigwa biraba amaraporo turonka y'abantu bari mu Burundi. Icegeranyo giherutse gusohoka cy'abashakashatsi bo muri ONU, icyo cegeranyo kirerekana neza yuko mu Burundi atamahoro ariho. Mu Burundi abarundi baguma bicwa, abarundi baguma bangazwa, abarundi baguma baja mu mabohero atandukanye. Ibyo rero byerekana ko atamahoro ariho, ko atabutungane bukora, ari nacyo gituma kwirukana impunzi ari atari ibintu bisanzwe, ibintu bisanzwe twoshira mu bintu bisanzwe bikogwa mu mategeko mpuzamakungu.
Hanyuma se madamu nije imbere aho ngaho hanze ya ambasade y'igihugu cya Tanzania, mwigeze mugira amahirwe yo kuvugana n'abayobozi b'iyo ambasade cyangwa se kubagezaho ibyo mwifuzaga kubashikiriza?
Ego cyane abayobozi bo muri iyi ambasade y'igihugu cya Tanzania n'ubu niho ngiri washaka turiko turasodera. Abayobozi baho batwakiriye neza, batwumvirije, twabashikirije ibyo twari tubazaniye, ibyo twashaka kubashikiriza ku byerekeye impunzi ziri muri Tanzania ko zokingigwa, ko zohabwa uburenganzira bwazo, ko bozifata nk'abarundi bafise ingorane bakareka kubafata nk'abarundi batagira ingorane. Ibyo byose twabibashikirije, batwumvirije, kandi batwemereye yuko bagiye kubishikiriza igihugu cya Tanzania baserukira. Turizeye yuko ibyo twababwiye byose bazobishikana nkankama.
Madame Juliette Nijimbere ni impirimbanyi mu bijyanye n'uburenganzira bw'abana n'abagore, ndagushimiye cyane kubwa kanyu haira dijwi rya Amerika kugira ngo utugezeho uko byari byifashe aho ngaho i Buruseli. Ndagushimiye cyane.
Najewe ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza, niba akwira umunsi wanyu.
Urakoze cyane, haracyari mu gitondo ariko nawe ugire weekend nziza. Twongereho ko impunzi z'abarundi zibumbiye mu ishyirahamwe Korebu ziri mu gihugu cya Uganda nazo zandikiye umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye zimusaba ko impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania zitatahanwa ku ngufu. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri uyu wa kane mu masaha ya nijoro nibwo ku rwibutso rwa Jenoside rwa Nyanza mu nkengero z'umujyi wa Kigali mu Rwanda hashyinguwe imibiri igeze kuri 200 y'abantu bishwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Sumta Kaboyi nawe yari ahari aratugezaho iyi nkuru.
Imibiri yashyinguwe ku mugoroba wo kuri uyu wa kane yabonetse mu cyobo kiri mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Iyo mibiri yabonetse mu rugo rw'umusaza Rwagasana Jean Baptiste, nawe wishwe muri Jenoside n'umuryango we. Mu rugo rwe hari haburiye imiryango myinshi ituye muri ako gace, ku buryo icyobo kimwe cyavuyemo abantu bari hagati y'100 na 200. Amakuru icyo cyobo yatanzwe n'uwitwa Rine Mucunda wo mu gihugu cy'Ubufaransa, akaba ari umwe wavuye muri icyo cyobo. Ayaha Karine Karambizi nawe wo mu gihugu cy'Ububirigi ufite ababyeyi n'abavandimwe biciwe muri icyo cyobo. Ubuhamya Karine Karambizi yatanze yavuze ko amaze kubona ayo makuru yihutiye kuza gushakisha be, akaba adashidikanya ko yababonye kandi akaba yabashyinguye mu cyubahiro.
Harimo papa ariko akabamo na mukuru wanjye nakurikiraga Olive. Hanyuma ikindi nuko nzi ko mama ari mu batwitswe. Amagufa ya mbere twahereyeho yarari mu Nyirakaraga no mu Mbyara, kuko nzi neza ko bamutwitse. Twe tuzi ko ari amagufa ashiririye dufata yose hamwe, hari n'abayafataga bakayajugunya ngo aya ni amakara. Nta makara yari ahari, ni amagufa y'abacu mwabonaga mukagira ngo ni amakara.
Ni kenshi ibi byobo byagiye bivugwa mu nkiko Gacaca ubwo zari mu gihe cy'ikusanyamakuru, bikarangira nta mwanzuro ufashwe. Bizimana Jean Damascene uyoboye komisiyo y'igihugu yo kurwanya Jenoside avuga ko Gacaca hari aho yatsinzwe kuko itabashije kugaragaza amakuru yari akenewe.
Iyo tuje mu gikorwa nk'iki cyo gukingura imibiri imaze imyaka irenga 25 tutarayibona, hari aho mbona ko twatsinzwe, kuko inkiko Gacaca kimwe mu buryo byateganyaga icyiciro cy'ikusanyamakuru. Icyo cyiciro cy'ikusanyamakuru cyasabaga ko abaturage batuye mu mudugudu bagombaga kwicara bakibukiranya abantu bari bahatuye bakicwa bakagaragaza amazina yabo aho baba bariciwe. Iyo rero tubonye iyi mibiri nk'uku niyo twashatse umwaka ushize wose mu Gahurumani hariya ikamuga, bigaragaza ko iyo fazi icyo cyiciro cy'ikusanyamakuru hari aho kitagenze neza, ko hari ababeshye, hari abacecetse n'ibyo shyiramo iceceka ryari rihari.
Uhagarariye imiryango yashyinguye yavuze ko abantu badashaka gutanga amakuru babangamiye igikorwa cy'ubumwe n'ubwiyunge, ndetse asaba ko bahanwa.
Umuntu tugira tukagira akaba umuturanyi agatura hari imyaka 25 byarabaye bireba, ariko ntatinyuke guhaguruka ngo aze atubwire ati dore byagenze gutya, agahitamo kugenda. Abandi bose bagahitamo kuba abantu bindeba. Abo bantu imyaka 25 irashize, ariko nagira ngo mbabwire ngo inzira iracyari ndende, inzira iracyari ndende. Niba tugifite abantu nk'abo bagera ku munsi wa nyuma binangiye bakaba badashaka no gutanga amakuru, sinzi uburyo bizakorwamo. Dufite amahirwe na minisitiri w'ubutabera ari hano. Abo bantu nanone twibareka gutyo gusa, kuko n'ejo nundazongera mwatanze urugero. Iyo umuntu afite ibimenyetso ko byagaragaye, iyo umuntu ibyo byose bigaragara akanangira, harya ubundi we bamugira bate? Ubungubu abo twari tufite, abo twabonye, abo tumaranye iminsi batayaduhaye, niki kizatuma wundi uwo mu biryogo, cyangwa niki kizatuma undi wo kuri stade yatanga azi ko mugenzi we w'umunyakabanda atayatanze kandi ntibigire icyo bimutwara? Icyo kintu muzakigeho nibagishoboka.
Ministre w'ubutabera Johnson Businge wari uhagarariye guverinoma yakunze gusabwa n'abarokotse ko leta ikwiye gutanga ubutabera, maze abwira abarokotse ko ubutabera busaba kwitonderwa cyane ndetse no gushishoza.
Ubutabera ni urugendo abantu bagenda neza, bagerageza gushishoza, bagerageza kwitonda, bagerageza kutarangwa n'ibindi uretse kurangwa n'ubutabera. Hari ubwo watekereza utari ko hari umuntu utarabazwa, hari umuntu utarahanwa, hari umuntu utaragira ate? Nibyo koko, ku muntu wese ufite ubitekereza nibyo birakwiye. Ariko urugero rw'ubutabera muri iki gihugu, Gacaca, mu nkiko zisanzwe, ntabwo rwagera ku byo rugomba kugeraho 100% mu gihe gito cyangwa se mu gihe giciriritse. Ariko ngira ngo twizere ko ari urugendo rukomeza, rudahagarara, rudasaza. Ayo makuru yose aho yaba iyo yegeranyije agahinduka aya makuru afatika igihe urukiko rushingiraho, ubutabera bushingiraho, byanze bikunze. Nagira ngo mbizeze ko ntabwo uru rugendo rwahagarara.
Abakuye muri iki cyobo cyabonetse mu murenge wa Rwezamenyo, benshi bo mu miryango yabo bagiye babamenye bitewe n'imyenda bari bambaye, inkweto n'utundi tuntu bari bafite ubwo batandukanaga mu bihe byabo bya nyuma. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugume mu Rwanda, haravugwa ubwiyongere bw'abarundi bakomeje guhungira muri icyo gihugu. Komite y'impunzi ziba mu bisagara ivuga ko hafi impunzi 300 zitegereje kwandikwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kugira ngo zihabwe ibyangombwa. Byinshi kuri iyi nkuru tubaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika, Pierre Claver, niyo nkuru.
Komite y'impunzi z'abarundi ziba mu bisagara yemeza ko kundwe kundwi hari abarundi baza gusaba ubuhungiro mu bisagara bitandukanye biri mu Rwanda, cyane cyane i Kigali. Patrice Ntadohoka, perezida w'impunzi ziba i Kigali, avuga ko abaza benshi baba ari abanyepolitike bayoboka imigambi itavuga rumwe na leta.
Nyinshi cyane abariko baraza muri ino minsi cyane ni cyane cyane abo batotezwa biva kufite imigambi nk'abari mu mugambi witwa SNL bagwasa baraza ari benshi, kuko bavuga ko baba bacitse ku icumu. Iyo batamwishe akarokoka arabacabaza barirukanga. Turabona impunzi nyinshi ziriko ziraza, naho tudashobora kubavugisha bose. Ngira wabonye yuko hari n'abaza kudusaba udupapuro bitwaza, kuvuga yuko baba ari bashasha ku mutekano wabo, araba baje bunyuranye. Turagerageza kubafasha kugira baramukantu bitwaza kugira ntibabafate.
Utwo dupapuro bahabwa na komite y'impunzi nifata kibanza mu kurindira ko ishami mpuzamakungu gita impunzi HCR ribakira rikabaha ubuhungiro. Ntadohoka asaba bariko baraza canke uwobona uwuhunze vuba ko batojuragirika, ahubwo ko botumbera ku biro vya HCR kugira ngo bashigwe ku rutonde, kuko hari ikindi kiringo co kwandika bashasha gitegekanijwe vuba.
Mboneyeho n'akanyagutera kama impunzi zitariyandikisha ko mu minsi barazandika ko zoja kwiyandikisha ubwa mbere hoho kuri HCR Inyarutarama, kugira bamenye igitigiri kuko mwarabonye aho duheruka haje impunzi nyinshi biranga ko babaheza kubandika. Mugabo ubu bazokwandika abantu bari kuri liste byamaze kuyandikisha no kuvuga ariko nabafite abana batonyi batorindira ko nta gikorwa cyabo cyonyine kizoba iyo bumvise habaye kwandika don registrement na verification nabo nyine bacabazana abana kugira babashire ku ma statut kanyuma kandi bashobora kuvugwa nakamwe ndabateye kandi bavyumve ko nibumva dutanguye kwandika bazocabazana n'abana bashasha gutyo bashobora kuja muri systeme bavuga
aho kubira bya hashtag ikigali haguma hari abantu baje kwiyandikisha bashasha basaba ubuhungiro abenshi muri bo n'abarundi amakuru avaho avuga ko kundwi hashobora kwandikwa abatari munsi ya 45 iyo komite imenyesha ko abashasha ubari hafi 3,000 bamwe bahunze mu gihe cy'ibwirizwa shingiro ryatowe mu mwaka uheze w'2018 abandi nabo bahunze kuva mu ntango z'uyu mwaka mu mezi atatu aheze naho nyene habonetse ibitigiri byinshi
iziraringa gihe honyene tuheruka kugira kwandika harasubiye inyuma bashika 2,500 urumva yuko aho rero haciye ameza ngahe kandi urumva hasere baguma bandika nibaza sindaba basaba ibitigiri byo nyine nyavyo mugabo ni benshi cyane mu minsi ngera dushaka kuzobabwira uburyo bushasha bwo kwandika impunzi buratandukanye n'ubwa mbere bazi ko yari hasere gusa bandika ariko kubera ari leta ifatanije na hasere urumva hariho serivisi ya immigration hariho serivisi ya NIDA hariho serivisi ya ministeri ijejwe impunzi bose bategetse kuba bari hamwe nicyo gituma istatu bishasha z'ubu ziba zirimo ibyo byose kugira impunzi bizwi mu gihugu cyose
ne kambi impunzi ya Mahama irabandanya kwakira abarundi bahunga nk'uko uwo mutama yakiriye umuhungu wiwe yabibwiye ishuri rya Amerika mu minsi iheze
hejo ubundi haraje imodoka zishika zibiri twarazakiriye aha muri iyi nkambi harimo umuhungu wanje umwe bakubise baramumena n'ugutwi nuko baramwambura ibyo yari ifise naramwakiri bari ngaha
ibitigiri vya nyuma vya Hasser vyerekana ko ubu Rwanda ruri mu impunzi z'abarundi zirenga gato 71,000 mu bisagara cana cane Kigali habamwo abarenga gato 11,000 icegeranyo c'umugwi wa ONU ujeje gutohoza kuvyaha byihonyango ry'agateka kazi na muntu mu Burundi wabwiye ijwi rya Amerika ko no muri Tanzania hamene muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari nk'uko ko haguma hibonekeza abarundi bashasha bahunga uwo mugwi urongowe n'umunyasenegal Dudu Dien uvuga ko mu matohoza yawo abahunga benshi ari abanywanyi bo mugambwe SNL usa n'ukomeye mu itavuga rumwe na leta mu kiganiro abavugizi b'inzego za leta n'umukuru w'igihugu bahaye abamenyesha makuru n'abarundi ku munsi wa gatatu w'iyendwi mu ntara ya Rumonge umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu yarahakanye ko atabarundi bariko barahunga ahubwo ko hari abariko barahunguka ku bwinshi muri ico kiganiro umukuru w'igihugu abicishije ku muvugizi wiwe Jean-Claude Karegwa ndenza ko arashimira abo batahutse
nyine icubahiro umukuru w'igihugu arashimira bene wacu bitavye akamo yabateye bagatahuka ku bwinshi mu gihugu c'amavukiro nayo abacijijanye imitima abasaba gufatira akaruhuko keza ku bamaze gutaha agira ko asaba bene gihugu bose gusanganira n'ugweze bene wacu bariko barataha mu gihugu c'amavukiro basabikanye ivyo babasanganye
yamara hashtag rivuga ko hataragera ko rihimirize impunzi gutahuka kuko n'ubuhakire abahunga igihugu cabibarutse Pierre Clavier niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nkuko mumaze kubimenyera ni kuwa gatanu wa munsi tubaha urubuga kugira ngo mutashe abavandimwe n'inshuti zanyu reka duhere rero kuri Dina ari mu gihugu cya Uganda Dina wiriwe neza
yego mwiriwe neza
yego uri mu gihugu cya Uganda hagana he
Ego na nezandi muri Kampala Uganda.
Ego abo wifuza gutasha nibande uyu munsi.
Ego numukireka ntangurire kubavyi banje nitwa Aroni Duhayimana mba mu gashaho mu ntara ya Muyinga reka mboneko abavyi banje bari hari ya kugatumba ikinyame nubwo batumbirizwa ije ya Amerika ryo miboroja na ryo kama Yolanda ariho bene wacu Elia ije imbere ariho batoya bacu ba Diana Chantal Pilote ariho Elise mwarimo mu gashaho ariho n'abagenzi banje bari mu Bujumbura bagiye baratembera mu rugo bitandukanye ari uri muri Kenya Pascal niyo Pascal ariho nandi wayo eri ari mu Rwanda n'abandi bose tutaherutse kubona na Bujumbura ariho ba Sergio ba Makaragiza François ba Karorero ba Nizi ba Gerari n'abarimo bose bo ngo mu gashe ho bose ndabaramutse ndabaramutse
urakoze cyane Dina kandi nawe ugire weekend nziza
yego murakoze namwe
reka dufate na Didier wiriwe neza
ego mwiriwe neza
urihe he
ndi ku muhindi wa Kanombe Kigali mu Rwanda
ego abo wifuza gusuhuza no gutasha umunsi nibande
ndasuhuza ngenda Imana rora ufatsinda ngasuhuza Rodrigue w'i Kacyiru ngasuhuza Clemence uri Kayonza ndatashya n'abakurikiye ijwi ry'Amerika bose
urakoze cyane Didier kandi nawe ukomeze ugire weekend nziza
ego murakoze nawe
Radio Ijwi ry'Amerika n'umwanya duha abakunzi bacu kugira ngo batashye cyangwa basuhuze abavandimwe babo n'inshuti kuri telefone turi kumwe na Gakuzu wiriwe neza. Gakuzu atubabarire telefone ye ntago ishoboye gukomeza ndibaza ko ari ikibazo cy'ikoranabuhanga dore ko tumuhamagaye ari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko Gakuzu nabawe nawe turabasuhuje kandi tubifuriza weekend nziza
yeah. This one I bet you be the jabata. Me, I no get time, I did da ba da. Dada cover my face, calling me la ba da. Biggie man, we know the way I ba da. Let me tell me, my nigga, what's it gonna be? G-Wagon, all the Bentley, the Kelton, ride the whip. I know feet, die for nothing. My nigga, what's it gonna be? G-Wagon, all the Bentley, the Gallon, ride the whip. I know feet, die for nothing. Make you no say anything when you do, they must commend it.
I can't come and give myself.
So anything we had to do, I did try to do it on my way.
I can't come and give myself.
Plenty, plenty, plenty so far we face. Just to make sure money day. But my people can go say, I know one buy, I know one die, I know one payment. I want enjoy, I want chop life, I want buy moto.
Radio Ijwi ry'Amerika hari abandi benshi bagiye batwohereza amatelefoni yabo ariko hari ikibazo cya tekinike hari Samuel Nsabimana hari Leonce Angmari watwandikiye agira ati ndatasha abari ku Ijwi ry'Amerika n'abarundi bose bari mu buhungiro ndagushimiye cyane Pierre Clave Ndayihimbaze yagize ati mwiriwe neza ngomba mundamukiza ababyeyi bari bururi komine Songa usozi wa Kinwa hamwe n'abavukanyi n'abandi bose banzi ku izina rya Pierre Claveri ari bubanza murakoze cyane
hanyuma hari n'uwatubwiye ngo muke muri kibazo cy'umurongo w'ijwi ry'Amerika mu Rwanda. Icyo kibazo turakizi kandi turimo turagikurikirana mu minsi mike, turizera ko kiza kuba cyakemutse. Ninaha dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha, dushimira engineer Joe wadufashe mu buhanga bw'ibyuma na Mukubili Yabaro wadufashe kwegeranya aya makuru muri studio 18. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, nanjye mbasezereho mbifuriza weekend nziza. Maniga what's it gonna be? G-Wagon, all dependent, they got it, riding with it, I know.